nzamba
nzambira samirana
amakuru na parfum d'asigana
Mwiriwe mwese mduteze yomi kuri adu inzamba hakatika kawe kaze mumakuru yukuru yu wakata natu nwarani mwaka yu mbibi na minongibi na rime Inosa kugima natuma anu majwi ya basikira hingi ngonguru nguru ziagiza Urongo ye komine ya vugizo munhara ya makamba ya raye arokote mumutego wabantu bitwaje ibigwanisho Hari n'abandi babiri bakomeretse bari kumwe no musantere wa komine vugizo mu ntango zano makuru mukaza kumva ko ubwo bari bwinshi mu banyagihugu bo muri yo komine naye mu gisata cy'intwari bereye hari bombora bombora rivugwa hagati y'amasendika mu gisata cy'amagara abantu hamwe n'umushikiranganji abarongoye imbo ya byose akabari ugutwara nabi n'ukuryo ibiturire byagirizwa umushikiranganji Tade Ndikumana muri ano makuru muraza kumva mwido nido aho icyo kibazo kigeze mu mpera z'ano makuru naho nk'uko bisanzwe ku munsi wa gatandatu mukurikira ikigabane ku isoko uyu munsi tukaza kugaruka ku ruhare rw'umukenyezi mu nzego za leta zifata ingingo kazi
urakeneye kumenya makuru y'imvaho Umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org
Nasokora mutsanongera kubifuriza ikaze muri kano kanya inkuru imwe ukwayo abantu batatu harimo mustante wa komine vugizo nibo baraye bakomeretse mu mutego watezwe n'abantu bitwaje ibigwanisho imodokari ya mustanteri kaba yarononikaye cyane umushoferi wayo cyo kimwe n'ucungera ubuzima bwa mustanteri bakaba tacho babaye ubwo barero ni bwinshi aho muri komine yavugizo inkuru dushikirizwa na Emmanuel Ndayishimiye
Amakuru dukura mu bajejwe intwaro hamwe n'igipolisi amenyesha ko abo bantu bitwaje ibigwanisho bateze umutego muri rijoro ryake imodoka ya komine yavugizo bayirasa amasasu agira kuri atandatu ngo vyabereye ku kiraro cy'uruzi fute ku mutumba rutegama zone gishiha muri komine yavugizo Gerard Hazimana arongoye komine yavugizo Harushimana Pierre arongoye zone gishiha hamwe n'umugenduzi w'indero inspecteur cantonal bakaba barakomeretse abandi babiri harimo ucunze buzima bwa mustaneri hamwe n'umudereva bakaba atacho babaye uwo mutego ngukaba wabereye ku metero nke cyane uvuye ku biro vya komine abakoze icyo gitero bakaba bataramenyekana ariko mu gipolisi bavuga ko bariko barabarondera
Arakoze Emmanuel Ndayishimiye mu gisata cy'intwari bereye ukutumvikana niko kurangwa hagati y'amasendika SINAPA na SMTS y'abakozi b'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu be n'umushikiranganji abarongoye Dr Tade Ndikumana bamwagiriza gutwara nabi hihishijwe inyuma kurya ibiturire ibyo bikaba bibeshuzwa n'umushikiranganji ubwiwe ikibazo kikaba kiri mu minwe y'umushikiranganji wa mbere arengiyo me bunyoni aherutse kuronka amakete y'izo mpande zose uko ari zibiri tubibaze Patrick Mitabaro
ayo makete abiri yarungikiwe umushikiranganji wa mbere agaragaza ukwinu ubu mushikiranganji ajeje amagara y'abantu birangwa mu bakozi b'ubwo bushikiranganji bahurikiye muri sendikasi na pa na sentese ayo masendika yagiriza umushikiranganji ko mu gutwara atigeze ashyira imbere ibiganiro vyamye bihuza abakozi n'abakoresha icyo bita dialogue social mu gifaransa umushikiranganji ngo yavuga ko igihugu kidatwarwa n'amasendika nikete bandika umushikiranganji wa mbere berekana urutonde rw'ijo amwagiriza berekana ahanini ibijanye n'intwari tabereye mu ngingo zifatwa mu mushikiranganji ingingo zinyegeje inyuma kujya ruswa nk'uko biri muri iryo kete muri izo ngingo havugwamo ibijanye no guhindurira ibibanza abakozi bikogwa habanje gutanga ibiturire gutanga ubuzi hatisunzwe amategeko agenga integuro y'ingene ubuzi butangwa muri leta statut general des fonctionnaires mu gifaransa bavuga kandi no gutunganya nabi uburyo bwagendewe ikiza cya covid-19 mu Burundi no kudakorana n'abayobozi amwegereye mu gufashanya mu bijanye n'intwaro y'ubushikiranganji ikete jawe masendika rivuga muri rusangi ibiturire bitangwa ari nabyo byazinamitse ubwo bushikiranganji ibyagirije umushikiranganji atatevye kuyamiriza nikete yavuye yandikira umushikiranganji wa mbere Dr Tade Ndikumana yishuye avuga ko ivyo ayo masendika amwagiriza ariko inyuma ceruye c'abaserukira ayo masendika akongera koko ayo masendika akorera ku nyungu zabo yita ko yazivyaye de parrain mu gifaransa atavuze ariko abariwo muri iyo kete yandikiye arenga yome bunyoni. Umushikiranganji avuga kandi ko atigeze akura ibiganiro hagati y'amasendika n'ubushikiranganji, yagiriza ku ruhande rwiwe ayo masendika ko ashaka nyabura kwisuka mu burongozi bw'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Umushikiranganji Dr. Tade Ndikumana asanzwe arongoye akemeza ko we atwara abanje gukorana nabo basanzwe bafashanya.
Arakoze Patrick Mitabaro, muriko mukurikira amakuru kuri Radio Inzamba agateka kawe mukanya turayabandanya.
Nigute tukokarabi minwe muntumbere yo kugwanya kiza cha coronavirus. Nugukarabi minwe ukoresheje amazi meza n'isabuni. Ukaraba neza hagati y'intoke mu nzara ukaduza kugeza ku gikonjo kugira ngo ntihagire imigera yoguma yinyegejeyo. Isabuni wayisize uyimarana iminota itari munsi y'itatu kugira ngo imigera ipfe. Ijyari biri ngombwa gukaraba iminwe. Igihe cyose uvuye hanze n'imbere yo kwinjira mu zindi nyubakwa zose n'ibibanza ugendeyemo naho yo bari kwa muganga. Imbere yo kwambara agapfukamunwa kugira ngo ntukanduze imigera iri ku biganza ushobora kuba wanduye, rero n'inyuma yo kugakura kuko nako gashobora kuba kagiye ku imigera ugatwisigarana mu kiganza.
Ako ni akamo kahagiye Inzamba agateka kawe
ifadikanije na Internet News ifashwe mu mugongo n'umuryango w'ubumwe bwa Burayi.
Nkuko nari nababwiye n'umwanya w'ikigabane ku isoko no munsi ico kigabane kiza guhagarara ku ntererano z'abakenyezi bari mu nzego zifata ingingo mu gihugu imbere y'iminsi ibiri kugira hahimbazwe umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ikigabane ku isoko mugishikirizwa na Bertrand Ndakuriyo.
Ku isoko ni ikiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mu myaka iheze iserukirwa ry'umukenyezi mu bibanza bya politike ryarateye rije imbere akarororo nko mu nama nshingamateka mu mwaka w'2015 abakenyezi bari baserukiye ku bice 23% ku ijana, mu mwaka w'2020 bashika ku bice 36% ku ijana. Muri kino gihe bakaba baharugwa mu bice 39% nkuko ibyo bitigiri tubisanga mu byegeranyo by'amashirahamwe y'abakenyezi. Nonabo bakenyezi batowe biciye mu matora, uruhara rwabo guba rungana gute mu bijanye no guteza imbere umukenyezi na cyane cyane umukenyezi mwirimizi? Inyishu ni muri kino kiganiro ku isoko cyo kuri uno wa gatandatu igerekezo rya gatandatu ntwarane umwaka wa 2021 mukagishirizwa na Jean Bertrand Ndakuriyo kazi. Kubashizweho inzego nshasha z'igihugu ingingo zitari zike zarafashwe n'abakenyezi bari mu nzego no mu ntwaro. Yamara hari zimwe amashyirahamwe y'abakenyezi afata nk'izikinyiza umukenyezi zikamwaka n'agaciro yari afise. Kiyari bigirinda vya Televiziyo Renaissance aratwibutsa zimwe muri izo ngingo.
Ingingo iherutse gufatwa vuba n'umukenyezi ari mu ntwaro yafashwe nk'izikinyiza abakenyezi n'abigeme n'amashyirahamwe haranira iterambere ry'abakenyezi ni yo kuwa gatanu munyonyo umwaka w'2020. Aho umupfasoni Mamelte Birukundi aramutsa komine Ruhororo iri mu ntara ya Ngozi mu buraruko bw'igihugu yafata ingingo ko kuva iryo genekerezo ata mukenyezi n'umwe yemerewe kurenza gesazi ibiri z'ijoro atarashika mu rugo. Imbere yaho gato umukenyezi Maria Chantal Nduwayezu asanzwe ari umusitanteri wa komine Gishubi intara ya Gitega yari yafashe ingingo nk'iyo ibuze umwigeme wese wo muri komine arongoye kurenza isaha imwe y'ijoro atarashika mu rugo iwabo. Umukenyezi nawe kikazira ko yoreza isaha imwe y'ijoro akiri mu bunywero kiretse ari kumwe n'umugabo wiwe uzohirahira akabirenga ko nawe agatanga amande y'amafaranga 10,000 y'amarundi. Umupfasoni w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayubaha ndayishimiye mu ntango z'ukwezi kwa Nyakanga umwaka w'2020 mikoranire ry'abakenyezi b'imboneza yarakuriye inkoni ku gishitsi amashyirahamwe aharanira ko umugabo n'umugore bunganya uburenganzira mu rugo. Angeline Ndayishimiye yabwiye atagira umunwa ati mu Burundi ntibizopfa bibaye, abarundi kazi mukunde mwemere muzokwame muganga mu rugo nk'uko byamye hambere hose.
Kubijyanye no kungana kubitsina ntaho bizokwigera biba, ntaho byigeze biba kandi ntibizokwigera biboneka. Nagira ndabahe akarorero, urazofata wicaye iruhande y'umugabo wuguruye n'amazi akunaniye, yaba atari n'umugabo wawe ubanza kumuha ngo akugururire. kubera iki batahitaga ibigura iryo cupa ako n'akaro gatoyi kerekana ko ibyo kungana abagabo n'abagore banza mubyibagire mu gihugu cy'u Burundi ibyo nta buryo kugira biba tuzanye ibyo kungana kw'abagabo n'abagore niho kutubahana bitangurira
mu rugo mutegeza kuba chini ya Burundi
aho hose amashyirahamwe hanira agateka k'abakenyezi yaguma yiyamiriza izo ngingo yafata ko zije gusubiza inyuma intambwe bari bageze ko mu guharanira agateka k'umukenyezi.
Bamwe mu bakenyezi b'irimizi baganiriye na Emile Nibasumba wa Radio RPA babona ko haba yakarusho kaboneka mu bijanye n'iterambere ry'agateka k'umukenyezi ivyo navyo bakabikesha abandi bakenyezi batowe mu nzego
cyane no mu mabi akorerwa mu ngo n'imiryango cyangwa cyane n'ihohotera rishingiye ku bakenyezi aho ushobora gusanga umugabo yibona amatungo y'umuryango agata umugore n'abana mu nzu akagira gushinga urugo rwo hirya abakenyezi bari mu nzego basabaje imbere yaba abakenyezi bandi b'irimizi bato bato bagaca bahagurutse harimo bakagenza gusambura urwo rugo ubundi rushinzwe ofete abakenyezi bari mu nzego zo hejuru ibyo hasi ngo ntibaraba abakenyezi tubona cyane bakora n'abatowe ku mitumba aho nagize imana saa sini tuba ku mitumba baca bajya imbere y'abandi
Tumba mukomine indimo irimo mitumba 33 n'indi twa kenyezi batatu bonye abakenyezi bonye na mukenyezi umwe mu dusitemo no kuri nashoro ashashi wafata no kuba ari bakeya ego mu gihe hari benshi bomenya abakenyezi ibyo bifuza na bakabavugira imbere ku ndongozi zirakuriye
uyu mudamu aradufasha cyane nabyo kandi yaramfashije ari mu nzego hariya mu gipolisi muri Enapo nararenganyijwe mu rugo hama arampa uburenganzira bwanjye baransubiza utwanjye arabakumvuka akabumviriza kujya bisanzwe nisanzwe umupapa arenganije umugore cyangwa arenganije umwana arabafasha ariko umurongo purema jewe ntabyo kuvuga ngo tuteze abagabo cyangwa iki mugabo uri umukenyezi n'ukuri agateka k'umukenyezi n'ukuri arakubwira ati umwana ntabafite ime kubera nyina hanyuma nyina w'umwana ntakumuboreka igufa kuva umumwirukana hama akita ubutungane kuko afitiye uburenganzira mugabo ntubirinda kumukomereza.
Catherine Mabobori yahoze ari umushingamateka aremeza ko hari intambwe nini imaze gushikwa ko mu iterambere ry'umukenyezi ariko akavunira kagoha abakenyezi bafata ingingo kumenya amategeko akingira umukenyezi no kuyisunga iminsi yose mu ngingo bafata kugira nibaze bice ico bokijije kubera kutamenya
nimba haragiye haraba akarusho mukungene agateka k'umukenyezi kagiye karatera imbere no kubera hagiye harabaho abakenyezi b'imboneza abakenyezi bavuga ati nyabuna ngaha haradahaze kokosorwa mu mategeko kokosorwa mu mibereho hanyuma hakaza harafatwa ingingo kugira ngo agateka k'umukenyezi gatera imbere icyo twagwanirira cyane cyane nuko ibyo twashyize ko bidasubira inyuma urumva rero iyo agateka ka muntu gahungabanye muri sandi na kumukenyezi karahunga abantu niho mwumva haza mwije byo guhohoterwa niho haza mwije byo gufatwa ku nguvu abantu bakabigwiza n'ubusa kubera muri rusange ibintu bitameze neza nawe ibimwerekeye akabura naho bivugira kuko n'abandi kumbure kuba ari nk'uko nyine ni byiza ko kumbure umukenyezi ashobora guhagararira ibijanye n'akaranga mugabo iyo ufashe ingingo ifata bamwe ntifata abandi aho uburi arengera karimbi abakenyezi kuko amategeko yose yategereza kubahiriza n'abantu bose ego hariho abakenyezi bari mu nzego kubera baciye mu bigambe kubera kumbure biza amashuri mugabo kumbure ibijanye n'agateka k'umukenyezi batigeze babikurikirana cyane si ukubera yuko uri muka perezida cyangwa muka premier ministre cyangwa wabaye mu nshingamateka cyangwa wabaye umushikiranganji ko uwo munsi ucuramenya amategeko agenga abakenyezi aha rero icyo nobahanura nuko by'ukuri niyo bagiye kuvuga ikintu ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo cyangwa bagiye kugira amanama bobanza bakamenya amategeko bagiye gukoreka ko ariyo kugira ntibahave basanga bariko baravuga igihushanye n'amategeko y'igihugu.
Muri yumviye kwa gateka k'umukenyezi kisunga agateka kazina muntu muri rusangi iyo ntererano y'umupfasoni Catherine Mabobori niciye isozere kigabane ku isoko cyo kuri uno munsi besange na kuri njye nariko nakibashikiriza ndabahisango ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kiganiro nk'iki.
cyari kiganiro ku isoko.
Arakoze Bertrand ndakuriyo nawe nyene kuri ico kigabane ku isoko adushikirije muri kano kanya rero mu gusozera ano makuru mukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye ayo no musi tukayasomegwa na François Bizimana.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Turabaye ikaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru. Mu ntara ya Cibitoke haravugwa ikiza COVID-19 tubisoma mu kinyamakuru cha leta ABP Info. Urongoye intara y'ubuvuzi aho mu ntara ya Cibitoke muganga Jean-Claude Habiyambere asaba abanyagihugu gukurikiza amabwirizwa yo kwirinda icyo kiza, akaba ari nyuma yaho habonetse abantu batanu banduye COVID-19 ku bitaro bikuru by'iyo ntara ya Cibitoke hari mu ndwi iheze. Muri abo banduye hakaba harimwo n'abaganga bakorera kuri ivyo bitaro. Imvubu ziravogegwa mu kibanza cazo tubisoma muri Iwacu. Ikigo kijejwe kubungabunga ibidukikije OBPF kirahagaritswe umutima n'ingene imvubu zitabanye neza n'ababa ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika. Abantu 10 nibo bamaze kuribwa n'imvubu kuva mu 2019. Imvubu ndwi nazo nizo zimaze kwicwa. Muri abo 10 bishwe, 9 nabo mu ntara ya Rumonge, uwundi umwe niwo muri komine Nyanzarake. Nayo izo mvubu indwi zimaze kwicwa, 5 ziciwe mu kajaga mu gisagara cha Bujumbura, imwe Inyanzarake, mu gihe iyindi yiciwe mu ntara ya Cibitoke mu ijoro ry'uwa mbere Ntwarante uno mwaka. Inakivare mu gihugu cha Uganda, amashengero arafise uruhara mu gukurikirana impunzi zandikwa n'ikinyamakuru Plume du Refugié. Muri iyo kambi ibikorwa by'amashengero birafasha cyane mu kwitaho impunzi na cyane cyane abakiri bato. Rero benshi bakaba banavavanura n'ingeso mbi harimwo izo kunywa ibiyobyoramutwe. Nko mu turuko duheza indwi muri weekend, abarongoye amashengero baregeranya impunzi bakaziha ubutumwa bwiza buherekezwa no kuja kuraba abagwayi harimwo no kubaha udukogwa dutuma bikenura. Akaba ari nunga hacihagarukira ano makuru yanditswe n'ibinyamakuru na Gahindukira.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Ingamba.
Chimire na François Bizimana kuri ayo makuru yanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye. Akaba ari nunga rero duciye dusozera ano makuru twa twabateguriye nkengurukire mwebwe mwese mwayakurikiye nkengurukire bagenzanje bafashije kugira ngo negeranye ano makuru. Yakoze wari mu ngabwije mayinosa kubw'Imana. Mugire weekend nziza.